mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane Nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Indongozi z'amakambi atandukanye muri Tanzania zahagaritse urudandazwa grosse ruto ruto ni nyuma yaho bugariye amasoko makuru.
Turatangaye kuko nta n'umuntu twigeze tugirishwa tubwirwa ati ikibazo cyari ni iki.
Nimba umuntu hari two yaranguye tugiye kononekarira mu nzu ngaha abantu tugiye gupfa nabi tugiye kutukora cyane ku buryo ubuzima buzogenda buyumbayumba rwose.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye mu makambi atandukanye muri Tanzania bavuga yuko bwafutse inyuma yaho babugariye urudandazwa ruto ruto. Turabigaruka ko handi hato mu Idonido, mugume hagufi ya maradiyo yanyu. Ariko imbere yo kuja ku Idonido hiyo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye ntarinze kubabwira ndabwire muri make ko sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI ivuga ko ifite amakuru ya hari Saif al-Islam al-Qaddafi umwe mu bahungu ba Muammar Gaddafi hamwe n'abandi banya Libya babiri bagirizwa ivyaha vy'umuntambara. Fatou Bensouda mushikiriza amanza mukuru wa CPI yabitangarije akanama ka ONU kajeje amahoro n'umutekano ku isi ejo kwa gatatu. Abatatu baronderwa na CPI ku vyaha vy'umuntambara birimo ubwicanyi, ukuboreza igufa hamwe n'ivyaha vyo guhohotera kiremwa n'ibindi nk'uko bishikirizwa na Bensouda. Suda bamwe mu bagize akanama ka ONU kajeje umutekano bavuga ko bababazwa nuko abo bagabo batatu kugeza ubu bacidegemvya ubirigi bwasavye ko bafatirwa ibihano na ONU bidatevye. Igitero ku modokari zari zitwaye abakozi b'ikompanyi y'Abanyekanada icukura ubutaka muri Burkina Faso cyahitanye abantu 37 abandi 60 barakomereka ejo kwa gatatu vyashikijwe na buramatari w'intara yo mu buseruko. Ico gitero cabereyemwo kibaye igitero kigira gatatu kigabwe n'abakora iterabwoba kuri iyo kompanyi yitwa Semafo mu mezi 15 aheze muri Burkina Faso. Burkina Faso ni igihugu gikenye kandi gifise ibibazo vya politike mu karere ka Sahel. Abasirikare bayo nta bikoresho vya gisirikare bigezeho bafise kandi nta n'imyimenyerezo ya gisirikare ikwiye yo kwivuna abansi. Ibitero vyaba ibikorwa mu mihana y'abantu, imitego yo mu mabarabara hamwe na bombe zitegwa n'abiyahuzi bimaze guhitana abantu barenga 630 nk'uko bishikirizwa n'itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Umukuru wa komite y'inama nshingamateka ijeje iperereza yatangaje ejo ko guhera mu ndwi z'Abanyamerika bazokumviriza ku mugaragaro bamwe mu vyabona matohoza ariko arakogwa kuvyagirizwa kuri perezida wa Amerika Donald Trump. Adam Schiff ayirongoye yavuga ko iyo komite izokumviriza ku munsi wa gatatu uza Bill Taylor, umudiplomate wa Amerika muri Ukraine. Uwundi azokumvirizwa uwo munsi ni George Kent, icegera c'umunyamabanga ajejwe uburaya na Asia mu bushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu. Adam yavuze ko Marie Yovanovitch yahoze ari ambassadeur wa Amerika muri Ukraine nawe azokumvirizwa ku munsi wa gatanu w'indwiza. Bose uko ari batatu banamaze kumvirizwa n'iyo komite ariko vyabereye mu mwiherero. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 kandi turabahaye ikaze. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba turi kuri 19 na metero 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Adresse ya Facebook na YouTube vyacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Duhere mu Rwanda ho perezida w'ico gihugu Paul Kagame amaze kugirana inama n'abaganga batandukanye bakorera muri ico gihugu. Ndi kumwe na mugenzanje Assumpta Kaboyi I Kigali mu Rwanda habereye iyo nama yabidukurikiraniye. Assumpta, amahoro ngaho Kigali. Ego, iyo nama ya perezida Paul Kagame n'abaganga yarigamije iki?
Yagurakoze byane icyo nakubwira nuko inama nk'itangazamakuru tutabashije kuyikurikirana yose, gusa twakurikirana igice cya mbere cyari kirimo abaganga ndetse na minisitiri w'ubuzima mu Rwanda muri rusange. Wabona ko baganiraga ku bibazo bishobora kuba biri mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda, bavuga ibibazo bigendanye n'abaganga, bavuga ko abanyeshuri bashaka kwiga ubuganga batabona abarimu bahagije, bavuga ko batabasha kubona imfashanyigisho uko bikwiriye, ndetse n'ikibazo cyugarije uru rwego mu Rwanda cyo kubona abaganga b'inzobere badahagije. Baduhaye urugero rw'abaganga bavura indwara zo mu mutwe nko kubaga ubwonko, bavuga ko mu Rwanda hari igihe gishize hari umuganga umwe, ariko ubu bakaba bamaze kugera kuri batandatu muri miliyoni 12 z'abanyarwanda. Bavuga ko ari ikibazo gikomeye cyane cy'abaganga badafite ubuzobere buhagije. Ikindi nakubwira gisanzwe kiri muri uru rwego rw'abaganga, ni abaganga bamwe na bamwe bakunze kwiga hanze baraza mbere yo kugira ngo bajye kwiga bakabanza gukoresha ibizamini. Rero abaganga bakugeza ibizamini bakoreshwa ubona ko bifuza ko byasaho, kuko kenshi bakunda kubitsinda bakaba bakoreshwa n'inshuro zigeze kuri eshanu, ariko ugasanga ko bavuga ko ubumenyi babazanye ari bukeya. Ntabwo rero twabashije kumenya ibyakomereje muri iyi nama, kuko mu masaha yo mu mahati saa sita ubwo umukuru w'igihugu yari ategerejwe itangazamakuru rya minisiteri risohorwa mu cyumba cy'inama, bavuga ko bigiye gukomereza mu muhezi.
Imbere y'uko mutaramugwaga Assumpta, hari ibyo abo baganga boba bari bamaze kuvugana y'ico bufata kugira ngo ico gisata gikomezwe?
Yego, bavuga nyine ko bagomba kubona ibikoresho bihagije, baravuga batabana abanyeshuri bariga, ariko ukabona ko nta mfashanyigisho zihari zihagije. Bakavuga ko cyane cyane bahagarika ku baganga bajya kwiga hanze, bavuga bati igihugu cyabasanze amafaranga bakwiye kugaruka bakaza nanone gukorera igihugu, bakabanza bakavura mbere yo kuguma muri ibyo bihugu baba baragiyemo. Ibyo nibyo bagarukeho. Ikindi minisitiri w'ubuzima yavuze ni ugushishikariza abanyarwanda cyane gutanga ubwisungane mu kwivuza, kuko umubare munini w'abanyarwanda wivuriza kuri mituweli, kandi ugasanga bayitanga buhoro buhoro, ugasanga rero iyo bayitanze buhoro buhoro bizana ubukene mu bitaro byo mu Rwanda. Bavuga rero ko abaganga abaturage bagomba gutanga mituweli, bakabishishikarizwa kugira ngo n'abaganga babashe gukora mu bwisanzure.
Urakoze cyane gose Assumpta Kaboyi, reka tuze kongera mu makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze Diane.
Tugume ngaho nyene mu Rwanda, ikigo gishinzwe gukwiragiza amazi mu gihugu WASAC mu mfunyapfunyo kivuga ko uruganda rwa Gihira ya kabiri ruzoba guzuye mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza w'2020. N'uruganda rukaramuka guzuye ruzobasha guha igisagara ca Rubavu amazi akwiye, kuko ruzotanga metero kibe 15,000 ku munsi ku munsi. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana arakomeza nino nkuru.
Kimwe no mu yindi mijyi hirya no hino mu gihugu, ibura ry'amazi meza n'inkita rusange. Mu mujyi wa Rubavu by'umwihariko, abanyamahirwe bayabona nibura kabiri mu cyumweru, hakaba n'abayabona umunsi umwe mu cyumweru cyangwa nabwo ntibayabone.
Amazi nk'amezi abiri, umuntu yavuga ko ari amezi abiri tutari twabona amazi.
Mvuga ngo ari yose muri rusange nta mazi ahaba. Tuyabona nka rimwe mu cyumweru, tekana nta mazi duheruka twese dufite za robine ariko nta mazi tubona.
Mu rwego rwo gushakira igisubizo kirambye ibura ry'amazi muri uyu mujyi, harimo kubaka uruganda rwa Gihira ya kabiri rushobora kuzura mu mpera z'uyu mwaka, rufite ubushobozi bwo gutanga metero kibe 15,000 ku munsi ari nayo ngano y'amazi yabasha guhaza abatuye uyu mujyi. Ubwo yasuraga harimo kubaka uru ruganda ngo arebeho imirimo yo kurwubaka igeze, Bwana Aime Muzuri uyobora ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi mu gihugu WASAC yavuze ko nubwo imirimo igenda neza ariko bisaba umuvuduko usumbyeho.
Imirimo iragenda ariko turashaka kugenda kurushaho uko imeze ubu ngubu. Nicyo gituma tujya tubadutireka banakore amanywa n'ijoro, kuko twebwe turashaka ko abaturage babona amazi byihuse. Nubwo iri kugenda ariko turashaka ko ifata intera iruta iyi ngiyi. Nicyo gituma ubu ngubu mu nama tugiye gukorana tugomba kubona gahunda igaragaza kongera ibikoresho n'abakozi, kugira ngo cya gihe twihaye tubashe kuba twanakigabanya ibintu birangirire imbere yabo. Icyo dushaka ni ukugira kugira ngo rurangire kare abaturage babone amazi.
Umuyobozi wa WASAC avuga ko uruganda rwa Gihira ya kabiri nirumara kuzura bazahita batangira kuvugururwa Gihira ya mbere. Rusanzwe rutanga metero kibi 8,000 rugahabwa ubushobozi bwo gutanga metero kibi 10,000 ku munsi.
Zombi rero ubundi gahunda nuko zizarangira mu kwezi rwa gatanu umwaka utaha. Zirangiye zigomba kuba ziduha metero kibi 25,000 ku munsi. Ariko iyo tubaze muri rusange hakenerwa 15,000 anga mu mujyi wa Rubavu, bivuze yuko tuba tunareba ubwiyongere bw'abaturage mu mujyi, tuba tuti byibura mu myaka 10 iri imbere bazaba bafite amazi uburyo twongera gutekereza umushinga nyuma y'iyo myaka. Niyo ntego dufite rero, ariko kandi ibibazo tugiye tubonamo nabyo tugiye kwishyamo imbaraga kugira ngo igihe twihaye kizubahirizwe mu by'ukuri.
Ubuyobozi bwa WASAC buvuga ko bugiye kongera ibikoresho n'abakozi kugira ngo mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha izi nganda zombi zizabe zitanga amazi nta kabuza. Bwana Habyarimana Gilbert uyobora akarere ka Rubavu avuga ko ibibazo by'amazi make bimaze igihe kandi nta bundi buryo bwariho bwo guhangana nabyo, kuko habaga nubwo uruganda rutabashaga gutanga amazi na make cyane cyane mu gihe cy'imvura nyinshi.
Ruraza kudufasha gukemura ikibazo gikomeye cy'ahantu hatandukanye mu mujyi wa Rubavu hatagerwaga n'amazi bitewe yuko twari dufite yari make. Ayo make rero naho yageraga naho ahagera gake mu cyumweru. Uruganda rero nirwuzura tuzaba dukubye hafi gatatu amazi twari dusanganwe, bizatuma tubasha kugeza amazi hirya no hino, ariko bitume n'abaturage bayabona buri munsi. Abayafite mu rugo nyine bayabone, abafite amavomero nabo bebe bayafite, ndetse bikemure n'ikibazo twagiraga cy'igihe imvura yabaga yaguye tukaba tudafite amazi. Rimwe na rimwe uruganda rugahagarara, tuzaba dufite ebyiri ariko dufite noneho n'ibigega byinshi bishobora kubika nibura amazi igihe bibaye ngombwa yakoreshwa.
Harimo kubakwa kandi ikigega gifite ubushobozi bwo kubika metero kibi 10,000 z'amazi yakwifashishwa mu gihe bibaye ngombwa. Harasanwa kandi amati yajyana amazi mu bice bitandukanye no gushyiraho imiyoboro mishya ijyana amazi mu bice binyuranye atari yakagezemo. Ikibazo cy'amazi meza adahagije kimaze igihe kitari gito cyumvikana hirya no hino mu gihugu, ahanini biturutse ku bwiyongere bw'abaturage butagendana n'ubw'ibikorwa remezo. Ubuyobozi bwa WASAC buvuga ko no mu bindi bice bitabonekagamo amazi nko mu mujyi wa Kigali no mu burasirazuba bw'igihugu, umwaka utaha w'2020 uzasiga bayabona kandi mu buryo buhoraho hashingiwe ku bushobozi inganda zirimo kubakwa hirya no hino zizaba zifite. Ni mu gihe nyamara mu mwaka ushize ubuyobozi bw'iki kigo bwagaragazaga ko 38.9% by'amazi WASAC itanga mu masaha 22 ku munsi yangirikira mu nzira ataragera kubafata buguzi agenewe, biturutse kuri imwe mu miyoboro ishaje, ivugururwa ry'ibikorwa remezo bindi birimo imihanda n'amazu yubakwa rimwe na rimwe bikagenda byangiza imiyoboro y'amazi. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza, Munyamagana, urakoze. Mu Rwanda turaza kongera gusubirayo tubabwira iby'impunzi zitandukanye ziri mu busho zagirizwa ibyaha bitandukanye, ariko imbere yaho reka tumira mate gato hama tubanze twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe ingabo za MONUSCO zikomeje kurungikwa mu bice bitandukanye by'imisozi miremire ya Minembwe iri mu ntara ya Kivu y'Epfo igeramiwe n'intambara z'imirwi yitwaje ibirwanisho, abanyagihugu bavanywe mu byabo n'izo ntambara basaba bashimitse MONUSCO yuko yokoresha ingufu zayo ikazimanganya iyo mirwi yose ibabangamiye. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Kuva mu mpera za kino cumweru gishize no muri kino cumweru, MONUSCO ikomeje kohereza abasirikare bayo muri bimwe mu bice bya Bijombo, Kamombo, Minembwe ndetse na Mikenke, uturere tumaze iminsi tuberamo intambara y'imitwe yitwaje ibigwanisho yatumye abaturage barenga 200,000 bava mu byabo. Ntagonzwa Dani aragira icyo avuga kuri izi ngabo za MONUSCO zikomeje koherezwa ku bwinshi muri aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe.
Za MONUSCO zaje ubundi zari zihari nyinshi zari zihasanzwe, ariko twanyazwe zihari, dushonje zihari, dutwikirwa zibireba abantu bagiye banyagwa bababona bakabibona ntacyo bakoze. Rero n'abangaba kuba baje ntacyo twobavugaho, ntacyo twobashima, ntacyo twobanenga, ariko icyo tubasaba nimba baje arabatabazi, nimba baje ari abantu baje gukiza abantu, nibakoreshe ziriya mbaraga bakoreshe kuri ziriya ndege, nibaduzanire umutekano mu karere no wa mbere nyangombwa usabwa mu karere kose, mibundi subiri tugwe ziriya nka zage mu Rurenge, nibongere bafatikane na FARDC bazitugarurire ziriya nka zanyazwe, dukunde tubone kuko baje gucunga umutekano kandi ko batuzaniye amahoro mu gihugu.
Chef Mutware Gwakuranwa wari usanzwe atuye mu mwana wo mu Nkanko mbere y'uko utwikwa ndetse n'amatungo yabo akanyagwa, aho yahungiye kuba imishashu, nta cyizera aho izi ngabo za MONUSCO kuko ntawe uzakoresheje imbaraga zazo zifite kugira ngo zimire ibitero by'abagwanyi babo mayimayi bimaze iminsi bibibasira.
Ikibazo cyabaye muri iki gihugu cyabaye isi yose amahanga yose abisi areba ese izo monesco zaje uyu munsi zabagaheshe nibavutse none rero ubwo baje nubwo ikibazo cyabaye amazu yasenyutse ibintu byashize nibaze bahagarare ku kibazo bamenye intambara uko ihayirwana bamenye nuhayirwana ariko ikibazo nuko baza bakinjira muri kiriya gipango n'amamodokari yabo y'intambara n'indege zabo cyagicuro bakora abantu baza bapfa ibintu binyagwe bari hariya.
Umuyobozi uhagarariye MONUSCO mu ntara ya Kivu y'Epfo na Manyema wari mu ruzinduko ejo ku wa gatatu mu Bijombo no mu Kamombo Carne Solo avuga yuko bakomeje kohereza ingabo kugira ngo zirindire abaturage umutekano muri bimwe mu bice by'imisozi miremire ya Uvira Itombwe ndetse na Fizi. Gusa bamwe mu baturage bahunze aho bari basanzwe batubiye kubera izi ntambara barasaba ingabo za MONUSCO gukoresha izi ndege kugira ngo zibageze imfashanyo y'ibiribwa byabuze aho binyura kubera ibarabara rya Fizi Minembwe ryapfuye. Eric Rugomba wakiza ni umuturage wo mu Minembwe.
Hano hari inzara, mu by'ukuri hari inzara, abaturage babuze icyo barya kandi hari abantu bafite ubushake benda bwo kugirizana izo kurya ariko ibarabara rimiri cyane. Tukaba dusabye MONUSCO ko zenda bakoresheje indege zabo ufasha abantu bafite ibyo kurya kubiseya bakabizana bakaheza abaturage kubera abaturage barashonje mu by'ukuri kandi hari abantu bari zavira Bukavu bashaka gufite ibyo kurya bashaka guheza abaturage ariko ibarabara ryarapfuye.
Ingabo za MONUSCO zikomoka muri Irigwe na Indonesia zoherejwe gukorera Kamombo Rugezi Bijombo mu gihe abaturage bari basanzwe batuye muri ibyo bice bahunze utwo turere nyuma yaho imitwe yitwaje ibigwanisho yishe bamwe mu baturage amazu yabo agasenywa ndetse n'amatungo akanyagwa. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Vedaste Ngabo nawe tugushimire ya nkuru narinshe ku masonga mu kanya impunzi zirenga 300 zifungiye mu mabuhero atandukanye y'u Rwanda zagirizwa ivyaha bitandukanye bihanwa n'amategeko y'ico gihugu. Ivyo biharuro vyemezwa n'igisata kijejwe amategeko muri RCR ishami rya ONU gitaho impunzi. Utwara komite z'impunzi z'abarundi ziba mu bisagara mu Rwanda hamagarira impunzi zose kubahiriza amategeko y'igihugu cabahaye ubuhungiro. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru aje kumuriri wino nkuri yaduteguriye.
Impunzi zifungiwe mu mabohero atandukanye zirimo abarundi n'abakongomani. Igisata gishinzwe amategeko muri HCR kivuga ko abenshi ari abarundi kanatsinda ni nabo benshi baba mu bisagara. Abarenga 300 bafungiwe ibyaha bitandukanye bisanzwe bihanwa n'amategeko y'u Rwanda kandi no mu gufatwa ntibafatiwe hamwe. Mu byo bagirizwa harimo kunywa canke kudandaza ibiyayuramutwe, gukubitana, ubusoma, kutubahiriza amategeko yo gutwara imodokari n'ibindi byaha bisanzwe. Hari n'abandi usanga bagirizwa gukoresha imvugo zitemewe mu mategeko y'u Rwanda nko kuvuga ubwoko bw'umuntu kanaka. Izo mvugo zikunze kumvikana zikoreshwa cyane cyane n'abarundi. Ico gisata kivuga ko abo bagirizwa ibyaha bitandukanye bahabwa abunganizi mu by'amategeko bakabafasha kuburana. Cemeza ko hari n'abandi benshi bamaze gufungurwa kuko barangije ibihano byabo canke bahawe ikigongwe. Hari n'abafatwa mu buryo butandukanye kuko batitwaje ibibaranga. Aba ni bamwe mu bigeze gufatwa mu nyuma bakarekugwa.
Naraje sashaka kaza ahantu mu giturage mba ndakora inkoze za guhura n'ikibazo n'undi mwana ndafungwa. Fungowe barambwira ngo ningendane ngo icyo bampaye nafunguriweho ngo nta kibazo ngo nta muntu ushobora kumfata. Nuko nicyo nakomezanyije none cyararangiye narinje kugira ngo nanje bampe icyangombwa.
Iyo muragenda hano mu gihugu bakakugira aho hari mikwabo bakakoza bya ngombwa wabaye ukafite bizaba ari byiza cyane kurutse. Bari bagiye bamfata kuko je nkuri biraka ngo ikiyedi njya nzinduka bamfata ariko nari mfite iya study bayibone bakavuga ati mushinga ntahi ati komereza ni byiza.
Nagira ikibazo cyangwa bakanyaka icyangombwa kugenda igipapuro hari igihe byangora.
Impunzi zisabwana ntaryo n'inzego zitandukanye kubahiriza amategeko. Komite itwara impunzi ziba mu bisagara ihamagarira izo mpunzi kwitwararika maze zikubahiriza amategeko y'igihugu cabahaje indaro. Patrice Nadohoka atwara iyo komite yibutse impunzi cyane cyane kwama bitwaza ibibaranga igihe cyose. Komite y'impunzi irashima ko atawufatirwa ubusa igacira gace usabwe kwisigura akoyo bikora mu rupfasoni.
Twubwira impunzi zitwumviriza yuko bukurikiza amategeko. Murabona mu mwibarabara abariho abajije umutekano birashikarira bakabaza icyangombwa kiranga umuntu nukufuga yuko kukira barabe yuko atabi wazo teza vizumotekana yore rufisi chango mga uba wikingi wonyine rero nico gituma nahamagariye abantu bose cyane cyane impunzi kugenda n'ivyangombwa kuko ubarabifise naho ubufise yarita proof cyane statut urashaka kuyifotora ukayitwara barayemera kuko aba ariko ni foto yawe ni kuranga rero amakamesha shika hanyuma cyane cyane abakiri bato bakabafata mu barabara batagira cyangwa umuntu akimwe bakabapfunga ayo makanga cyane yamenya biwa bagatabaza atumwana wacu bamufashe ngasanga hanini babafata kubera bagenda mu ijoro canke ku mutaga hari hose atacanga ngo babafise
kugira ngo impunzi zimenye amategeko abagenga ibyo bemerewe hamwe n'uburenganzira bwabo ico gisata kijejwe amategeko cyahisemwe kuja kirigisha impunzi n'imiburiburi rimwe mu meza atatu Pierre Clavier ni inkuru Kigali kugijwe ya Amerika.
Pierre Clavier ni inkuru muri Tanzania naho indongozi zikambi za Nduta na Nyarugusu bahagaritse urudandazwa rwose ruto ruto ni nyuma yaho bugariye amasoko makuru impunzi zabimenyesheje biciye mu itangazo. Inkuru ya James Jovin akoreje ujya Amerika muri Tanzania.
Iryo tangazo rivuye mu biro by'abarongozi b'inkambi risohowe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi. Nta nama irakorwa kugira basigurirwe neza igitumye basohora iryo tangazo. Bamwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri iyo nkambi bavuga yuko ubuzima bugiye kubagora cyane.
Icyambere rivuga nuko ubugaye ikoreshwa gikinga mu nkambi ntituzisho byavuye ko ariko kandi si cyo cyonyine ubugaye egore basana barugaye isoko isoko risanzwe yo gariko kandi hatudanza rutoro nkirengarenge sogoro dutomati rutore dufasha abantu guhindura utuntu bajya twadusana tudanza ku mabarabara kuko atazo kwari hadi ndetse no tuntu twinyama twadanza ku mabarabara tuntu kudagara tuntu kudusama kiranza ku mabarabara kwa atazo kiyari twetule ku ariko ibyo byose kwibwitangazo rero ku mukuru w'inkambi bibonetse yuko byose vyugawe vyugawe kabisa atakiye na kimwe ikene kubonekana mu kambi ndetse n'ikintu cyadanze mu muhira bitayuko kudanza muha ni tomati cyikindi cyose gitoya kibaho rero twatangaye twatangaye kuko nta n'amatwi gize tugirishwa tubwirwa ati ikibazo cyari ni iki tubonye itangazo bari bane sponyene ku mugoro
banditse itangazo ntibigeze bavuga ngo hari inama yo kutumenyesha nimba umuntu yari iranguriye itunyanya tugiye gupfira mu nzu nimba umuntu hari two yaranguye tugiye kononekarira mu nzu rero nga abantu tugiye gupfa nabi nkubu bigiye kutugora cyane kuburyo ubuzima buzogenda buyumba gose.
Amakinga hamwe n'amamoto ni bimwe mu bikoresho byafasha cyane impunzi nko kujyana abarwayi mu bitaro, gusenya inkwi no kujyana ibintu bapokera, ariko nabyo birugawe. Impunzi zibaza yuko bari umugambi wo kubabeshaho nabi kugira biyumvire gutaha naho ibibazo byatumye bahunga bitarakemuka.
Bamwe na hano mu nkambi usanga bamwe ari nk'ubuzehe, usanga ari ingorane umuzehe n'akagunira ariko aragenda n'agakondo uzosanga ari hatari kweri, na cyane cyane nk'ubu nko mu mvura kweri ni hatari. Ingorane ni nyinshi ibasikeri ryasenya nk'udukwi rigatwara abantu kwa muganga cyangwa ari ahantu wihutira ugasimba ukanyaruka, icyo kintu cyari kikujyanye ukagikora hakiri kare. Ibyo byose urumva bigiye guhagarara.
Umuntu yagwara bakamusimbana ku ibasikeri byihuse kubera ko ari gihe utusanga nko mu ijoro agwaye ibitaro mpaka wiruke ku bitaro bikuru byo mizo niyo munani mu ruhande rw'abarundi. Rero mu gihe atakabesikeri gahari ni ngorane.
Minsi yose impunzi zamazasavye gufatwa neza no kumvirizwa ibibazo byazo kubera ata muntu yokwemera guhunga atakibazo afise. Kubw'izo mpamvu izo mpunzi zisaba HCR kuraba ubundi buryo no gukemura ibibazo bihangayishije impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania.
Twoje twosaba cyo twosaba nuko bagageze bakadufasha nabo nyine bafite umutima w'ubuntu bakoresha umutima w'ubuntu kuko turi bikoko turi abantu dusogoro twacu rya dutomati atwo tudagara ariko byose barazuga intunye tuzobahumba tuzobamenga turi nk'impene cyangwa igitungo cyose gisanga gitunzwe n'ubwatsi gusa kuko natwe bidashoboka. Abasanga bagwaye ingwara ku buryo njya ubugari bw'ibigo atashaka kuvurya ibihagara ashaka kubirya rero ntibone ngira zobaho mu gihe icyo bindi byose tuvugaho ndetse no mu muhana bidakeneye kubona aho ubungira ngo no mu mihana njya abazoza barasaka baraho umuntu badanza muhira kugira ngo bamupfunge. Burundi icyo twasaba nuko bagira umutima w'impuhwe akima ko natwe turabantu nimba ari ikosa abona ko ryabaye bakadukoranya akavuga ati ibi ni ikosa niri hama tukikebuka turabisobanukirwa iwacu impunzi nkatwe bakabibabwira hanyuma bakaduhanura n'ibizo bintu ariko sa ryabaye umuntu akikebuka ntiribe ariko ingingo yo kudufatira baza ati ugari kiniki niki ntango ya nimwe yahabaye ntuzi impamvu yari twasaba yuko ngo dufashe mu rushya mukaduseruke mukatuvugira tukakora dufashe nk'abantu kugira ariko tubeho nk'abandi bantu baba ku iyisi vana ko tubamumega turi ibikoko imega turi impene imega turi intama
kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze w'2018 aho ikibazo cy'umutekano muke cyatangura kwibonekeza mu nkambi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania no mu banyi bazo impunzi ntiziratekana neza kubera ibibazo bitandukanye harimo yugarwa ry'amasoko kubera zirondo kandi atari igikorwa cyabo kudasohoka inyuma y'inkambi gukorerwa amabi n'abaturanyi babo iyo bagiye gusenya biraboneka neza yuko bari umugambi wo kubahimiriza gutahuka kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Igisata cha politike mu Burundi mbere yuko duhana gahindukira gatongwa saho umukuru mugambwe Senel utavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko ari umugambi w'ubutegetsi wo kumwagiriza ko afise abarwanyi bitwaje ibirwanisho mu ntumbero yo kumuta mu mvuto heroje wirikaneza i Nairobi arabandanya nino nkuru.
Umukuru mugambwe Senel akaba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yemeza ko afise amakuru yo kwizerwa ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa 11 hari inama z'utavana ko zigamije kuremenkaniza umugambwe wiwe agatongwa sa.
Hariho ubundi bubisha rero buri ku burategurwa ubisha bwo kurondera kuremenkaniriza umugambwe Senel yuko ufise abagwanyi n'ibigwanisho ibyemezo birahari kuko amanama ba ahantu abantu babona nk'ubaro kurukena rw'amanama ku bitariki ya mbere y'uko kwezi abantu ntibasiba mu nama harimo abantu bo mu ntwaro ngaha muri Bujumbura rirare harimo abatwara imigambwe imwimwe iri ngaha i Bujumbura
rwasavuga ko hari imyambaro ibihumbi igizwe n'imipira n'inkofero imaze gukorwa ifite ibimenyetso by'umugambwe wiwe mu ntumbero y'ukuzoyambika abantu bahawe ibirwanisho bakaziyita abayoboke bawo asigura ko umugambi nyamukuru ari uwo guca yagirizwa ko afite abagwanyi atabwe mu mvuto imbere y'uko umugambwe Senel nawe ufutwa. Iyo myambaro amenyesha kwikorerwa muri amwe mu maimprimer ari mu gisagara cha Bujumbura
niyo hakorewe imipira irenga 3,000 n'inkofero zishika 2,000. Iyo mipira bashize ku ifoto y'iwanje bandika ko Senel inyankamugayo mugabe iyo mipira iratandukanye n'imipira dusanzwe dukoresha. Iyo mipira irera twebwe nta mipira dukoresha iri ku ifoto y'umuntu icyo bitombereye nuko ngo bazoyiha abantu bamwe bamwe bimbonera kure n'abandi b'imyubindi migambwe bacuditse bakabahana n'impuzo za gisirikare bigwanisho hamwe bakaca bagira umusako igihugu cyose hanyuma bikitwa yuko abo bantu ari abagwanyi ngo bagwasa jewe nkacashirwa mu mvuto umugambwe nabo bakawufuta aho ni ibintu bigeze. Hari n'abantu rero bariko bararondegwa nako kagwikiza nkorabara abo bantu babwirizwa kuba bavuye mu nzira bitarenze indwi zibiri cyo kimini iyo remenkanya yagiye umipira kuko amatwasumira ejo barangije inama imipira imwimwe baci barutangura kuja kuyijyana hirya no hino iwagwiriza kuca kuyiha abantu. Abantu rero urumva n'abantu b'indongozi mu mugambwe Senel umunyamabanga mukuru n'abandi mugabo ahano remesha abarundi n'abarundi kazi yuko ivyo ntacyo bazoshikako ibuye yose rutse ntigice isuka twamaze kubimenya iyo imprimeri turashaka kumenya abanyeneyo turashaka no kuidentifya abo bafise icyo kiraka siyo yihayikiraka hari abayihaye komande kuko yaba n'iryo hinguriro ibyo bintu biriko birakogwa bizoritosekaza bizoriha izina ribi bizoba agatukisha kuri ryo kuko ugiye gukora ibintu biza kuza guhungabanya umutekano w'igihugu na wewe ntiwokwera.
Mu ntazi mwezi mwezi Burundi harabanywanyi ba Senel bamaze gufatwa bagirizwa gutungirwa nisho badafitiye uruhusha batatu nabo mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'igihugu bakaba ari indongozi mu makomine. Uheruka gufatwa vuba n'umunyamabanga wa Senel muri komine Buhiga iyo ntara nyene hari ku itariki ya 16 ukwezi guheze yagirijwe gutunga grenade n'imyambaro y'igipolisi yasanzwe mu rugi we habanje kubisakwa rwasamenyesha ko ivyo vyagirije bitagira ifatiro.
Buhiga twaramenye yuko grenade bavuga yuko umuntu yitwa ko yafatiwe iwe naho nyene ntabasanze mu nzu ntaniyo basanze ku musaya w'inzu iyo bari bagiye kubihamba hijya kuru bibe gwiparasere n'iyindi iyo grenade amatwa dusumira ngo bayikuye ku musuzo ofisiye mu gisirikare ahantu bitamwishye ishanga muri komine Buhiga bamubwira yuko ariyo bagiye kwigishiriza ko abapolisi urumva n'uyu munsi rero iyo grenade ubu nawe bayimubajije mu gisirikare sinzi ko byo morohera kuyironka kuko yitwa yuko ari iki icagirizi imbere y'ubutungane urumva rero hariho ibi bintu rero biko biraba rero by'amarimenanya hirya no hino hariho ubwo bubisha bwo gusambura amaperimanase hariho n'ibyo bindi kuvuga rero ngo kugira P publicite oya namba abatware ni bibuke yuko Burundi arwa barundi bose Burundi si ubw'umugambwe uyu canye uriya
agatorwasa nta mazina yabari kwa korejo yiseme ntanyari gamije kumufunga no gufuta umugambwe wibashikiriza mugaba yemanga ko hari kandi bibaye ngombwa bibashira habona eroje buri kaneza Nairobi juja Amerika.
Hello Jody Kaneza wakoze ne uduce dusozerera ko yakoze Macbilia Biro yegeranije amajwi hamwe na engineer Joe bafatikanije muhinga bw'ivyuma Diane Nahazo mari kumwe kuri micro tuzongere ejo nkaho twahereye mugira umunsi mwiza mu banyino mu vyanyu.